ugeze ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi uhura na bamwe bagenda mu mugga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo ibifungugwa, amazi, amata, amafanta ndetse n'amakara. Bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru, abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko, ariko aba bose ntibibabuza gukora kuko uhura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo, abantu babiri bari inyuma yabo bagenda babasunika. Mugabo ni Faranga Jerome agenda n'umuga, twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika. Yemeza yuko ku munsi iyo yakoze neza akora idorari hafi 20.
Kandi ndi umuga bw'amaguru n'amaboko. Iyo nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bijya muri Congo cyangwa biva muri Congo bijya mu Burundi. Aka kazi ndagakora n'iri kinga ryanjye hamwe n'ababa badufasha kudusuguma. Karadutunze. Dutwara ibidandazwa byose. Ibidandazwa byose bijya mu iri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka amakinga yisununuye atwara ibidandazwa byinshi. Umuryango nditunganije yego muhire wanjye hameze neza. Umuzi ndazakora mu 50,000 ku munsi. Dorari 20 nk'akabari dorari 20 ndakironka ku munsi.
Ni kubwira abantu bagenda n'umuga bagenda basega.
Abagenda basega navuga ati barazitwa n'amajambere ahubwo boza tugakora.
Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzamahanga w'abagenda n'umuga, bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mu ibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Congo no mu Burundi. Kibazo heza Pascal ni umugabo w'imikigero cy'imyaka 60 amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga.
Njyewe mfise abana bose bamwe bari 15 nabo bose n'ukuri baramerewe neza, ntawumerewe nabi arimwo kubera iki aka kazi nirirwa ndakora. Abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiri ko bariga
bamaze kaminuza.
Oya, bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza, babiri nabo barahejeje baca baricara.
Ni gute wishura abana kaminuza kandi ugendana n'umuntu?
Ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buriko burabahereza ubwo bumenyi. Nta kindi ndaba ndabarengeje ko mugabo ahomba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije.
Wavanye n'inzu?
Yego, n'inzu irimwo ni parasera yanjye.
Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka.
Emwe, abagendana ubumuga barakora neza cyane, baradutwarira imizigo. Yego, nk'ubu jewe bantwariye igitoki, bantwariye ibiraya, bantwariye itomati n'ibitunguru, twumvikanye ibeyi, ndamuhereza akantwari akanshikanira hajya ku mabajaji kugira turonke ingene twiyunguruza kuko urabona ko ngaha hagati ata kuntu two kwiyunguruza imizigo yose urusha kuyikorera ku mutwe.
Aba bagendana ubumuga batwara imizigo muri Congo no mu Burundi, bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye. Bamwe muri bo bavuga ko bashatse abandi bamugaye, abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo.
Gracyake natumye abagore batanu bose bacavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi nubu urumva ndamaguru ufisi wowe ndibishobokana ariko najyo nanguma ndashaka ndongora umugore wize amashuri rero bajya bo kwiga urumva batisi yabo idoroji mu mutwe yo kuvuga mpaka rondera umugabo ujya wize kajya kukina kazi tangura kubona ikinga rero iyo uzavugisha bose bagatangura rero kwemera kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera afite ikinga n'umarajya bukajyabwa ku mupaka.
Twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira, ariko amwe mu mashyirahamwe yabo yerekana ko abarenga 100 barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira. Usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira, usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda, undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta. Ubuyobozi bwa Societe Civile mu mujyi wa Uvira ndetse arabukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga, naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuminisitire ku rwego rw'igihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.